Iri ni ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 88 n'ibice bitatu inshuti ya bose no ku ijwi rya Amerika FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Mu Burundi ni ku mirongo migufi kuri metero 25, 31 na metero 41. Ku batuye mu karere ka Gisoro mu majyepfo ashyira uburengerazuba bwa Uganda, mwatwuva kuri Voice of Muhabura kuri FM 88 n'9 radio ijwi riyobora guhera saa 12 n'igice kugeza saa moya za mu gitondo ku isaha yo mu gihugu cya Uganda. Mwaramutse neza nshuti, muduteze amatwi hano i Washington DC, muri kumwe nanjye Edi Rwema. Mu Rwanda, abakora n'abacuruza ibikoresho bya plastiki bikoreshwa rimwe bagiye gutangira kubihanirwa.
Byari ibikoresho bihendutse, ibikoresho bitwara aho ugiye hose, aho uri hose bikakorohera. Ubwo rero sinzi ibindi bikoresho bavuga twakoresha bitari plastiki biri ku rwo rwego, gitumva ari ibintu bigiye kuzagorana.
Uwo ni umwe mu basanzwe bakoresha plastike ugaragaza ukutishimira icyemezo cya leta kuri plastike. Reka duhere ku makuru avugwa hirya no hino, mwateguriwe kandi mugezweho na Alois Bigirimana.
Urakoze Edi, tuyahere mu gisata cy'amagara y'abade 19 biragaragara ko watanguye gukwiragira ku isi mu bice bitari bike. Korea y'Epfo yatangaje kuri uyu munsi wa mbere abandi bantu 10 bashashije banduye umugera wa corona, biciye bishikana kuri 763 bose hamwe bamaze kuwandura muri ico gihugu. Abategetsi b'ico gihugu bemeje kandi ko bumaze guhitana bashitse ku ndwi gurika. Ni mu gihe kandi Ubushinwa nabwo bwatangaje ko abandi bantu bashasha 648 banduye. Ibyo bayivuze cyo ku munsi w'Imana. Muri rusangi abamaze kwandura muri ico gihugu bashitse ku 76,936 hamwe na 242 bamaze gufa. Hanze y'Ubushinwa abarengo hatanguye gufatwa ingingo nk'izo mu Bushinwa, harimo guhagarika inkino z'umupira w'amaguru, ibiteramo, kugara amasoko hamwe n'amashuri. Abantu barenga 50,000 bo mu gisagara ca Milan ne mu buraruko bw'Ubutaliyano basabwe kuguma mu mihana yabo inyuma y'aho abarenga 150 batangajwe ko bamaze kwandura, batatu nabo bamaze gufa. Abategetsi mu gisata cy'amagara y'abantu muri Irani naho ejo ku Imana batangaje ko abantu 8 bishwe na corona, igihugu kimaze gufamwo benshi hanze y'Ubushinwa. Irani yatangaje ku munsi wa gatandatu kwihagaritse ingendo nzeranda muri Iraq muri bibihe by'ico kiza. Ibiharo byose bikaba bishobora guhindagurika umwanya n'umwanya. Ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu OMS risaba uburyo bwihuta bw'imiliyoni 40 z'amadolari yo gufasha mu bikorwa byo kurandurana n'imizi umugera wa Ebola nawo mu buseruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Umuvugizi wa OMS Tarik Jasarevike avuga ko kudafasha muri ibyo bikorwa bishobora kubangamira utwigoro hamwe n'intambwe nziza ziriko ziraterwa mu kurwanya Ebola muri Kongo. Mu mezi arenga abiri avuga ko hagati y'abantu 315 bandura aribo bamenyekana buri indwi. OMS ivuga ko igabanuka ry'ikwirakwira ry'uwo mugera muri icyo gihugu hamwe n'igabanuka ry'abandura ari byo kwishimira. Muri icyo gihugu nyene abasirikare ba Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo barishe abarwanyi 6 b'umuhari ADF mu bitero 2 bakoze mu gatondo ka kare keje ku munsi w'Imana. Ibyo bitero byabereye mu birindiro bya ADF 2 hafi y'igisagara cya Beni. ADF wagirizwa kwica abasivile bababa 400 kuva mu kwezi kw'icumi na kumwe umwaka w'2019.
Washington, ijwi rya Amerika.
Muri Afrika kandi mu gihe ubwicanyi bumaze guhitana abanyagihugu batari bake muri Mali, abategetsi b'ico gihugu bariko bararondera inzira yo gushika ku mwumvikano hamwe n'intagondwa zishingiye ku idini rya Kiisilamu zirwanira mu burengero bw'ico gihugu. Prezida wa Mali Ibrahim Boubacar Keita aherutse gutangaza ko leta yiwe yiteguye kuganira n'abategetsi b'umurwi ukomeye wabo bayirwanye. Mali gushika ubu yarananiwe guhanagura abaroberi bashingiye ku idini rya Kiisilamu bavutse mu mwaka w'2012 kuva icyo gihe ibihumbi by'abasivili hamwe n'abasirikare bakaba bamaze gusiga ubuzima muri izo ntambara. Nyamugigima yo ku rugero rwa magnitude y'ibice 5.7 hafi y'urubibe rwa Turukiya na Irani ejo ku munsi w'Imana yishe abantu 9 muri Turukiya, yongera ikomeretsa abandi 65 mu gice cya Irani. Abanyagihugu mu bice byasinzikaye barafashije abasirikare ba Turukiya kwimba mu bibomoke by'amazu hamwe n'amashuri barondera abarokotse. Akarere ka Turukiya na Irani subwa mbere gashikirwa na nyamugigima nk'iyi mu mwaka w'2011. Abantu barenga 600 yarabahitanye mu gihe mu 2017 yahitanye ubuzima bw'abarenga 620. Nawe Perezida wa Leta Zunze za Amerika Donald Trump yatangaje ejo kw'Imana kwa gahengwe k'iminsi 7 ko guhagarika intambara hagati ya Afghanistan n'abatalibani kubahirijwe ku buryo Amerika ishobora gutera umukono ku masezerano n'abatalibani ategekanijwe muri iyi 7. Ibyo Trump abishikirije mu gihe kuva ku munsi wa 6 hari agacerere k'ibirwanisho mu gihugu cya Afghanistan.
Arakoze Aloyce Bigirimana utugejejeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Mukomeje gutega amatwi radio Ijwi rya Amerika mu karere k'ibiyaga bigari. Inama y'abakuru b'ibihugu bigize umuryango wa Afrika y'Uburasirazuba yagombaga guterana mu cyumweru gitaha yongeye gusubikwa. Ishingwa rya guverinoma y'inzibacyuho muri Sudani y'Epfo niyo yabaye intandaro y'iryo subika. Ni inkuru y'umunyamakuru Ijwi rya Amerika Pierre Claver niyo nkuru uri i Kigali mu Rwanda.
Inama y'abakuru b'ibihugu bigize akarere ka Afrika y'ubuseruko yari yatumwe ko nibaruwa Ijwi rya Amerika rifite ikopi. Iyo baruwa twayihawe na ambasade y'igihugu kimwe cyo muri uwo muryango muri Tanzania, yari yanditswe n'igihugu cy'u Rwanda ari naco kirongo y'uwo muryango kuva mu mwaka uheze. Icyo gihugu cy'u Rwanda ni naco n'ubucamenyesheje ko inama yigijwe inyuma ku itariki itaramenyekana. Ujeje kumenyesha makuru mu biro bikuru bya Yase, Simon Peter Waka yabwiye Ijwi rya Amerika ati umunyamabanga wa leta y'u Rwanda ashinzwe ibibazo bya Yase Olivier Nduhungirehe niwe yatangarije umunyamabanga mukuru wa Yase ku iyo nama yigijwe inyuma. Ati Nduhungirehe yasiguriye umunyamabanga wa Yase ku icyo cifuzo casabwe n'igihugu cya Sudani y'Epfo kimwe mu bihugu bitandatu bigize uwo muryango. Icyo gihugu kiri mu nzira yo gushiraho leta mfata kibanza, byumvikana ko atamwanya toronka wo kwitaba inama y'abakuru b'ibihugu bya EAC. Ibiro bikuru vya EAC biri yarusha muri Tanzania ari naho hobereye yo nama ku munsi wa 6 uza itariki 29 z'uku kwezi kwa kabiri, bisigura ko byari byamaze kwakira ibaruwa yatanzwe na Sudani y'Epfo. Ujeje kumenyesha makuru mu biro bikuru vya EAC, Simon Peter Waka yavuze ko ico gihugu cece hasiguye ko leta mfata kibanza iriko irashigwaho muri ico gihugu ca Sudani y'Epfo ishobora kuzana impinduka no kuboserukira ico gihugu mu nama. Aho ni mu gihe wahora gwanya leta ya Sudani y'Epfo Riek Machar yamaze kurahira mu kibanza cicegera co mukuru w'igihugu Salva Kiir. Riek Machar ari kumwe n'ibindi vyegera bitatu bakaba ivyegera bine by'umukuru w'igihugu nk'uko amasezerano yo guhagarika intambara muri Sudani y'Epfo abivuga. Ico gihugu casiguriye EAC ko mu bashikiranganje 35 babwirizwa gushegwaho hashobora kubamwo abokenegwa kuza mu nama, ari naco gituma cifuje ko iyo nama yigizwa inyuma ivyemewe n'u Rwanda rutwara EAC uwo mwaka kanatsinda amategeko y'uwo muryango. Avuga ko igihugu kimwe kibuze atanamiba. Amakuru yo kwizera Ijwi rya Amerika rifise nuko y'inama yigijwe inyuma yo kwize ibibazo bitari bike nkora mutima. Kanatsinda ibaye mu bihe bitoroshe vy'imigenderanire itifashe neza mu bihugu bitatu kuri bitandatu bigize EAC. Aha twovuga hagati y'u Rwanda n'u Burundi canke hagati y'u Buganda n'u Rwanda, naho kuri Rwanda, Ubuganda n'u Rwanda bigeze kure mu gutorera inyishu ibibazo bihari. umushikiranganje ajejwe migenderanire y'Uganda n'amakungu aheruka kubwira abamenyesha makuru kuko kutarabanageza ku mipaka kwagize ingaruka mbi kuri ibyo bihugu no muri EAC muri rusangi. Vincent Biruta
inkibazo y'Uganda na Uganda mwagiye munda bisoma aho na Uganda yavugaga ko bahombye amafaranga menshi ashingiye ku bucuruzi bwa dindi hagati y'ibihugu byombi. Niba nta bucuruzi buraga nta rugye n'uruza rw'abantu cyangwa se rw'ibintu hagati y'u Rwanda n'u Burundi, birumvikana ko bigira ingaruka ku bukungu bw'igihugu kimwe cyangwa ikindi, cyangwa se hombi zikaba zabo ariko mu buryo butandukanye. Imishinga iri mu mubara wa ruguru iza kuba yarashyizwe mu bikorwa ubu ngubu ngira ngo ubukungu bwacu buba bwarateye imbere, ariko umuryango ukibereyeho ni gukemura bene ibyo bibazo mu gihe byabonetse.
Amakuru Ijwi rya Amerika rifise kandi nuko n'ikibazo cyo kwagirizanya hagati y'u Rwanda n'u Burundi kuboba bava mu gihugu kimwe bakaja guhungabanya umutekano mu kindi gihugu kitazosigara inyuma, ubona ko u Burundi bwamaze kwitwarira u Rwanda muri EAC. Gusa aha u Rwanda rwifuza ko haba ibiganiro hagati y'ibyo bihugu bibiri iki kibazo bikava mu nzira, nk'uko umushikiranganje Vincent Biruta yabisubiyemo.
Nta bikorwa byiza bituruka mu Rwanda bigamije guhungabanya umutekano w'u Burundi nabivuze. Twebwe nta gihe na rimwe tugiye dufunga ngo tuvuge ko tudashaka kuganira n'u Burundi. Igihe nabo zaba biteguye rwose twebwe nta kibazo byadutera, twaganira kuri ibyo bibazo byose bikabonerwa mu murongo wo kubikemura.
Ubundi mwitwarariko utazosigara inyuma nk'uko waduhaye amakuru ari mu buserukizi bw'igihugu kime cya EAC muri Tanzania bivuga, n'uwerekeye ingene ibiganiro bihuza Abarundi byorangizwa. Ni mu gihe mu mwaka uheze umuhuza muri ayo matati Benjamin Mkapa yahuza atwara igihugu cya Tanzania yatanze imihoho. Uwo mutama Mkapa yasize avuze ko abo bakuru b'ibihugu ba EAC bamutumye bamutanye n'akazi bakirengagiza kumushigikira kugira icyo kibazo kigende neza. Isoko ry'amakuru yacu rivuga ko iyo nama yobaye akajyo keza ko kuvugana ico kibazo imbere y'amatora Burundi bwimirije mu mezi abiri ari imbere. Kuva mu kapatanze mihoho abakuru b'ibihugu bya EAC ntibare bwasubira guhurira hamwe bose. Ubwa nyuma n'umwitwarariko w'impunzi z'abarundi zirenga gato 170 zikiri mu makambi y'impunzi muri Tanzania zivuga ko ziburaburizwa mu gihugu kimwe cha EAC cazihaje indaro, kandi ibindi bihugu nk'u Rwanda n'Ubuganda iziriyo atampungenge zifise. Mu kwezi guheze ahijwe rya Amerika ryakora inkuru yerekeye inama n'ibizovugirwamo, umunyamabanga wa leta y'u Rwanda ajejwe ibibazo bya EAC Olivier Nduhungirehe yari yahakaniye umunyamakuru w'ijwi rya Amerika ku rubuga rwa Twitter ko ivyo bitari ku rutonde. Gusa ikizwi n'uko ibibazo nk'ivyo nkora mutima bidakunzwe kwemegwa n'intumwa z'ibihugu imbere y'uko inama nyezi niba. Pierre Claver ni inkuru Kigali ku bwijwi rya Amerika.
Igipolisi cy'u Burundi cyabujije inama y'ishyaka MLC Rurenza Ngemero mu ntara ya Gitega. Polisi yanatwaye telefoni y'umwe mu bayobozi b'iryo shyaka kimwe n'iz'abanyamakuru bari bagiye gukurikirana iyo nama. MLC Rurenza Ngemero ni rimwe mu mashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi mu Burundi. Ni inkuru yateguwe n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Eloge Willy Kaneza.
Amakuru y'u Amerika yahawe n'abari ku mugwa mukuru w'intara ya Gitega hagati na hagati mu gihugu cy'u Burundi yavuga ko iyo nama yari kibera ku ihoteli yitwa Palmeret. Yari yiswe ikoraniro ritoya canke mini congre mu Gifaransa. Haheze akanya gato inama itanguye, abari muri yo bagiye babona utwari perereza mu ntara ya Gitega aherekejwe na polisi benshi mu cumba barimwo. Batatu mu banywanyi bakomeye ba MRC Rurenza Ngemero baciye bahagarikwa. Nabo ni Tasensi Bomana, Deo Bizindavyi na Frederic Nahimana, umunyamabanga w'uwo mugambwe mu ntara ya Gitega. Bagiye kurekurwa inyuma y'iminota 30 babanje kwerekana uruhusha rubemerera gukora inama yo kuri uyu w'Imana. Ariko nk'uko umwe mu bari muri iryo koraniro batashimye ko amazina y'uwavugwa yavyiganije ujya Amerika, amatelefone y'abagabo batatu batswe ntayo basubijwe. Abandi batwa amatelefone ngendanwa n'urongoye iperereza mu ntara ya Gitega ni ya Mitsika Rihungu akorera Radio Culture muri iyo ntara, hamwe na Arthur Kavabushi akorera Radio Isanganiro ngaho Gitega nyene. Izo radio zose zirigenga zikaba zifite ivyicaro ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura. Intumbero y'iri koraniro ritoya nk'uko bari bariteguye bavyemeza yari yo kumvikana ku ntonde z'abazi bazitoza mu matora y'abajenama b'amakomine mu ntara ya Gitega hamwe no kuzitegura ayo matora niyo azobanziriza yandi akazobera rimwe nayo umukuru w'igihugu n'abashinga amateka ku wa 20 ukwezi kwa gatanu uyu mwaka gushika ubu igipolisi cyangwa iperereza ntibaravuga icyatumye inama ibuzwa kandi uruhusha rusabwa mu bushinganganji bw'intwaro hagati no ku rwego rw'intara rwari ruhari nimpamvu ya matelefone yafashwe ntiramenyeshwa nubwo hakunze kuvugwa abanywanyi y'umugambwe SNL urongowe n'icyegera cya mbere cy'umukuru w'inama nshinga amateka hagatorwa sa bafatwa ingoro z'uwo mugambwe zigaturirwa canke zikabomorwa mu ntara zitandukanye z'u Burundi amanama yabo agahagarikwa nta bikorwa by'indi migambwe bikunze kumvikana vyaburabujwe eroje uri kaneza ijwi rya Amerika.
Mu Rwanda abakora n'abacuruzi bikoresho bya plastic bikoreshwa rimwe bagiye gutangira kubihanirwa. Leta irasaba abakoresha plastic ihita ijugunywa kuyisimbuza ibindi. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Asumta Kaboyi i Kigali.
Ministeri y'ibidukikije itangaza ko igihe cyahawe abacuruza abakora n'abatumiza ibikoresho bya plastic ngo babe babihagaritse ku isoko ry'u Rwanda cyarangiye, bityo ko batarabireka bagiye gutangira kubihanirwa nk'uko itegeko ryasohotse mu mwaka ushize wa 2019 ribisobanura. Kenshi wasangaga ibyo bikoresho bya plastic bikoresha inshuro imwe ari byo abantu bemeza ko biborohera, nk'imiha yifashishwa mu kunywa ibinyobwa bidasindisha, amazi n'imitobe ikunze gupfunyikwa mu bikoresho bya plastic. Abajyaga bifashisha ibi bikoresho bakemeza ko bitoroshye kubisimbuza. Minisitiri ufite ibidukikije mu nshingano ze Mujawamariya Jean d'Arc asaba Abanyarwanda kwanga ibi bikoresho.
Iki cyemezo rero cyafashwe na Leta ndetse biza no kubitegeko. Turashaka kubaka ubukungu n'iterambere bitangiza ibidukikije. Nta mahirwe duhabwa n'Abanyarwanda yuko dutsindwa urwo rugamba rwo kubungabunga ibidukikije. Kubungabunga ibidukikije no kubungabunga ubuzima bw'Abanyarwanda. Hari ibikoresho byinshi bya plastike bikoreshwa inshuro imwe, twifuza rwose ko namwe mu byanga burundu ku isoko ry'u Rwanda.
Nubwo ibi bikoresho bikomeje kwamaganwa ku masoko yo mu Rwanda, kugeza ubu abari basanzwe babyifashisha baremeza ko uburyo bwo kubisimbura bwashyizweho butazorohera abaturage cyane cyane bakora imirimo iciriritse.
Gusanya ndumva hari aho bigiye kuzagora abantu twari dusanzwe tubikoresha. Icya mbere byari ibikoresho bihendutse, ibikoresho bitwara aho ugiye hose aho uri hose bikakorohera. Ubwo rero sinzi ibindi bikoresho bavuga twakoresha bitari plastike biri ku rwo rwego. Gitumva ari ibintu bigiye kuzagorana, bamwe turi abahinzi ahandi n'abacuruzi birirwa bagenda bacuruza utuntu twabo mu muhanda aho mu murima n'ahandi, tuzajyana ibyo birahure.
Niba uri gutemberana ushaka kugenda mu nzira, nta muntu ufata icupa ry'ikirahure ngo agende aritemberana mu nzira.
N'ubundi twebwe duhora ku nzira, ugiye ukanywa ukagura ayo mazi n'ubundi uyagura uyashyira ku munwa, ntabwo twebwe mu kazi za bitubangamiye. Kubera icyo kirahure, ikirahure urabona ubwabyo ni imbogamizi, ni ukugifata wigengese. None niba wagendaga ahantu mu nzira agenda ukagura amazi yo kunywa hakazamo ikirahure, umvashwa no ubucika kikubita hasi kigashwanyuka ukabura hombi.
Si abaturage bonyine bari bagaragaje kubangamirwa n'iri tegeko, kuko n'abafite inganda zikora ibikoresho bya plastike byifashishwa inshuro imwe nabo bagaragaje kubangamirwa n'iki cyemezo.
Iri tegeko turabona ririmo imbogamizi nini, biragaragara ko inganda zose zahita zifunga, none ugasanga ni ibintu biri kwafekta sosiyete yose.
Kugeza ubu abashinzwe ibidukikije mu Rwanda bagaragaza ibindi bikoresho biri ku masoko yo mu gihugu byasimbura ibyo bikoresho, nubwo hari ibyo usanga bigoranye kuboneka cyane cyane bizajya bipfunyika ibiribwa nk'inyama, isombe n'ibindi biribwa byajyaga bipfunyikwa mu masashi. Minisitiri Mujawamariya atanga inama z'uko ibyo bintu byasimburwa.
Guhera ku itariki ya mbere z'ukwa kabiri ntabwo bagombye kuba bafite amacupa akoreshwa inshuro imwe, bagombye kuba bakoresha ibirahuri, kuko n'amasashi ajya gucibwa abantu bavuga ngo bazatwara muke. Ariko niba mwibuka neza mu Rwanda higeze kubaho ibikoresho igisorori umuntu akubita hasi kikavaho irangi. Ndabyibuka rwose mama yajyanaga icyo gisorori kugura inyama. Icyo twagira inama rero abagura isombe ajye yitwaza icyo bari buyimuhemo. Umuntu niba yatekereje kugura isombe ajye yitwaza igisorori. Hariho n'ibisorori bya plastike bikoreshwa inshuro nyinshi, ibyo ntabwo byaciwe. Umuntu yakitwaza rero bakamushyiriramo isombe cyangwa bakamushyiriramo akaboga.
leta isobanura ko utazubahiriza ibikubiye muri iri tegeko azashyirirwaho ibihano bikakaye. Ibihano bigaragaza ko umuntu ukora amasashi n'ibikoresho bikozwe muri plastike yifashishwa inshuro imwe ahanishwa gufungirwa ibikorwa bye, kwamburwa ayo masashe n'ibyo bikoresho no kwishyura ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda miliyoni 10. Iri tegeko riteganya kandi ko umuntu uranguza amasashe n'ibikoresho bikozwe muri plastike bikoresha inshuro imwe ahanishwa ihazabu yo mu rwego rw'ubutegetsi ingana n'amafaranga y'u Rwanda 170,000, kandi ayo masashe n'ibyo bikoresho akabyamburwa. Naho ucuruza mu buryo butaranguza amasashe n'ibikoresho bikorwa muri plastike byifashishwa inshuro imwe ahanishwa ihazabu yo mu rwego rw'ubutegetsi ingana n'amafaranga 300,000, kandi ibyo bikoresho nabyo akabyamburwa. Ubushakashatsi bwakozwe ku rwego rw'isi bukozwe n'umuryango mpuzamahanga bite ku bidukikije bugaragaza ko toni miliyoni 448 z'amasashe ajunywa buri mwaka. Ubushakashatsi bugaragaza ko muri izi miliyoni 40% byazo bigizwe n'ibintu bikoresho inshuro imwe gusa bigahita bijugunywa. Uyu muryango wemeza ko ibikoresho bikozwe muri plastike bijugunywa nyuma yo kubyifashisha biza kwisonga mu byangiza ibidukikije. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Mukomeje gutega amatwi radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nshuti zacu, ubu tugeze kuri wa mwanya tubageza amakuru ya siporo n'imikino avugwa mu karere k'ibiyaga bigari. Reka duhere mu Rwanda, twayateguriwe na Jean-Claude Munyandinda.
Ku ntera ya mbere y'isiganwa ry'amagare Tour du Rwanda 2022 kuri iki cyumweru, umunyakazakistani Fedorov Yevgeny wo mu ikipe ya Vino Astana Motors niwe wegukanye umwanya wa mbere. Mu rugendo rw'ibirometero 114 kuva i Kigali bagirwa magana bakagaruka i Kigali, uyu musore w'imyaka 20 yakoresheje amasaha 2 minota 44 n'amasegonda 59. Uwabaye wa kabiri ni Muruber Han wo mu ikipe y'igihugu ya Eritrea wahageze hashize amasegonda 15 nyuma y'uwa mbere. Ku mwanya wa gatatu haje undi munya Eritrea Biniam Hailu ni ra ikipe ya Nipo Delco Provence mu Faransa. Umukinnyi w'umunyarwanda wahanyanyaje akaza ku mwanya mwiza ni Patrick Byukusenge wo mu ikipe ya Benediction mu karere ka Rwavu warangije ku mwanya wa gatanu. Nubwo iri siganwa rikiri ribisi, biragoye ko umunyarwanda yakwizera kwegukana Tour du Rwanda, cyane cyane ko kuva yazamurwa igakirwa ku gipimo cya kabiri n'igice kimwe guhera umwaka ushize isigaye yitabirwa n'amakipe y'ibikonyozi.
Iyi kipe ya Eritrea ni ikipe nziza, ikipe ikomeye igizwe n'uriya ujya kuba mukuru Silak, abandi baracyari bato ba Henok n'abakinnyi bakomeye pe cyane rwose. No mwabonye nibyo bakoze mwaka ukwezi gushize muri Tour d'Ora Tropicana Misa Bongo, bitwaye neza babura mayo ku munota wa nyuma kubera manque d'experience. Ariko Eritrea yagize abakinnyi hari ndakeka muri Kasumaje nawe batatu n'abakinnyi bafite experience n'abakinnyi bakomeye. Hano harimo amakipe ari professionnel nk'uko wabibonye umwaka ushize Astana yakontroleye isiganwa kagiye kontrola yamenya les échappés distance bafite bagahita bafata initiative batu bamaze kugira ibihe birebire hasigaye kilometero bingana gutya reka tubagarure tubagabanye tubafate direct energy cyane cyane kuri uno mukini wayo Lene Talamaye. Ni imwe mu ikipe ihabwa amahirwe yo gutwara mayo jaune, yavuze mayo jaune umwaka ushize muri interview yatanze akigera i Kigali yaravuze ngo aje gutwara Tour du Rwanda.
Kuri wa mbere Tour du Rwanda 2020 irabigeze ku ntera ya kabiri mu rugendo rw'ibirometero 120 kuva i Kigali berekeza i Butare mu ntara y'Amajyepfo. Ese iyi ntera ya Kigali Butare ishobora guca amarenga y'umukinnyi uzegukana Tour du Rwanda kuko byagenze masiganwa yo mu myaka yashize? Nibyo uyu musesenguzi w'isiganwa ry'amagare asobanura.
Kwibutse ko no mu 2019 muri Tour du Rwanda 2.1 Kudusi yambariye mayo ihuye nawe ntibayivanamo. Arangiye rero ntago mpawe amahirwe ni kwa kundi ibintu byikora abakinnyi bakarangara bikarangira umukinnyi yigaragaje ari umukinnyi usanzwe ukomeye gukuramo ibihebye ntibikunda. Ariko nkurikije Tour du Rwanda y'uno mwaka uko ntiteye ihuye, ntabwo umuntu wahatsinda yagira amahirwe yo gutwara Tour du Rwanda kuko irazamuka iraguye kugeza kuri etape ya nyuma.
Muri iri siganwa amakipe 16 niyo yaserutse arimo atatu yo mu Rwanda. Ayo makipe agarariye u Rwanda ni ikipe y'igihugu ti mu Rwanda, ikipe ya Benediction yo mu karere ka Rubavu ndetse n'ikipe ya Saka ariyo Score Adrian Cycling Academy itaramara amezi abiri imenyekanye. Tunyarukiye mu mupira w'amaguru, uyu munsi kwa mbere ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi irakina umukino wa gicuti n'ikipe y'igihugu ya Cameroon. Ni mu rwego rwo kwitegura imikino y'irushanwa rya CHAN riteganyijwe mu kwezi kwa kane uyu mwaka. Abasore b'umutoza Mashami Vincent bageze muri Kameruni kwa gatanu cy'umwaka gishize bakazahita basubira i Kigali nyuma y'uyu mukino bitegura undi mukino wa gicuti uzabahuza na Congo Brazzaville kwa gatanu iki cy'umweru. Muri iryo rushanwa rya CHAN Championnat d'Afrique des Nations twavugaga mu kanya rizabera muri Kameruni mu kwa kane, ikipe y'u Rwanda Amavubi izabiri mu itsinda rya gatatu hamwe na Maroc, Uganda ndetse na Togo. yari Claude Munyandinda I Kigali.
Mu makuru y'imikino mu Burundi, amakipe ya Dynamo muri basketball na Gacosmos muri volleyball niyo yatwaye ibikombe mu mikino yateguwe na Komite Olympic mu rwego rwo gushakisha uburyo bwo kubaka ikigo cy'imikino mu gihugu. Mu mupira w'amaguru naho Messagerie Ngozi iracyari ku mwanya wa mbere mu irushanwa ry'umupira w'amaguru. Byinshi kuri iyo mikino reka tubibaze mugenzi wacu Desire Hatungimana I Kigali mu Rwanda.
Muri ivyo birori urukino rwa nyuma muri basketball rwahuje Dynamo na Gymkhana. Dynamo kabari yatabukanye intsinzi ku manota 72 kuri 68 mu gihe migwi yari yagiye kuruhuka. Gymkhana iri imbere amanota 10 ibitabuje Dynamo mu gice cya kabiri gukura mwayo manota ikongera igatsinda. Ndi mu Rukundo Clovis amenyereza Dynamo amenyesha ko misi yose bama biteguriye gutwara amahiganwa buri gihe bahamagariwe gukina.
Abatarosumanya ukwiye kwitegura abakinnyi bakinye neza, turamenyeranye abakinnyi bamaze gukina inshuro nyinshi bakinye neza, ibyo twabatumye ibyo twateguye babikoze uko twari twabiteguye. Mu bisanzwe match iyo itanguye abakinnyi muri premier carte na deuxième carte baba ariko barigana, hama umuntu akabona ati umukocu unye ariko agira imikenyuri nanjye nshobore guca ngira iyindi mikenyuro. Coach wa Gymkhana yagize imikenyuro hama nabona igikenewe yuko nokora cyo birarayisisa ibyo twari twakoze.
Muri volleyball naho umugwi wa Gacosmos niwe watsinze urukino rwa nyuma rwawuhuza na Bisoro ku maseta 3-1. Jean Claude Manirakiza amenyereza uwo mugwi amenyesha ko ari akamwemwe ntangere kubona atsinda umugwi wa Charles Niyongabo yamumenyereje. Inguvu za Gacosmos amenyesha ko zituruka mu bakinnyi biwe bamaze igihe kinini bakina volleyball.
Abakinnyi fise n'abakinnyi bafite experience bakinnye imyaka myinshi arabo twakinanye uvuga iyo bari mu kibuga urumva yuko umeze neza kuko n'abakinnyi bawukinye kera. Rero ufite abakinnyi bawukinye kera bafite experience nyinshi no kuvuga iyo uri kuri akina n'umu na ekipe iri kiyubaka na Bisoro iri yubaka yaguza abakinnyi hirya no hino ugaragaje kuri ekipe ya Bisoro ukuntu bari hana ekipe fise nibaza yuko muri association ekipe ya mbere ifise abakinnyi barebare kandi bafise experience.
Icyo kigo rero kizaba kigenewe inkino mu Burundi kizubakwa muri komine Mugamba mu ntara ya Bururi mu manuko bw'u Burundi. Lydia Sekerarongo y'Komite National Olympic amenyesha ko icyo kigo kizofasha byinshi cyane mu nkino mu Burundi abanonotsi bakaronka aho bakinira kugira bashobore kwiteza imbere.
Aho mu Mugamba rero twavuze tuti reka tuhagire Centre Olympique d'Onif kugira babatse bose baronke aho bino bagira siporo bitegurira aho hantu habe ihuriro ry'amasiporo yose bashobora kwitegurira. Biratugora kenshi ugasanga nk'abatetse twagiye mu Uganda muri Kenya turinda kuyikora mu Burundi bwacu. Turi ngaha kugira tubasabe abantu bose bakunda siporo badushyigikire.
Akamo kari sekera kakaba karumviwe kuko abari bitabiriye ivyo birori bagiye batanze imiliyoni 37 z'amafaranga y'amarundi zizofasha mu bikorwa byo kubaka ico kigo c'inkino ibikorwa bitekanijwe gutangura itariki 29 z'ukwezi kwa kabiri uno mwaka. Mu mupira w'amaguru naho kundwa 22 Messagerie Ngozi yatsinze Lyon itsinda 2-0. Ibitsinda 2-0 kandi nivyo bumamuru yatsinze Lydia Ludic Sport for Africa. Interstar nayo inganya na Aigle Noir gitsinda 1-1. Ngozi City yatsinzwe na Bujumbura City bitsinda 2-1. Rukinzo itsindirwa muhira n'umugwi wa Olympic Star bitsinda 2-1. Musongati nayo itsinda Burundi Sport Dynamic gitsinda 1-1. Atletico Academy nayo itsinda Flambeau du Centre bitsinda 2-1. Vitaro na Kayanza United bikaba bitekanijwe uko zitana mu mitwe kuri uno wa mbere. Messagerie Ngozi iri mu kibanza cya mbere nayo Ngozi City ukabona mu kibanza cya nyuma. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Shuti twari kumwe igice cya mbere cy'ibigano byacu byo muri iki gitondo nahakirangiriye mu izina rya bagenzi banjye bose mbashimiye mwese kuba mwaduteze amatwi. Shimiye kandi abadufashije kubagezaho ibi biganiro wabishyize hamwe ni Fasil Gebeyeho. Amakuru yo hirya no hino ku isi mwayagejweho na Aloise Bigirimana naho kuri mikro mwari kumwe nanjye Edi Rwema mbasezereho mbifuriza amahoro n'amahirwe.
been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.